Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Jean-Marie Ndabashinze.
Ndabahaye mwiriwe nshuti namwe bakunzi ba radio Inzamba agateka kawe kaje makuru yo kuri umunsi wa mbere igenekezo rya gatandatu ukwezi kwa gatandatu mwaka 2022. Amakuru twabateguriye ahagaze ku ngingo nkuru zikurikira. Kamwana wa mama gakoreshwa n'umugambwe Senze DFTD mu gutanga ubuzi bwa leta karababaje umugambwe SNL agatogwasa arongoye SNL mu ijambo yashikirije kuri uyu wa mungu mu ntara ya Bubanza. Ati iyo nyifato mbi y'umugambwe uri ku butegetsi mu gutanga akazi yatumye igihugu kigwa mu manga maza kuvyumva mu kanya. Mu bijanye n'intwari bereye naho leta ya Gitega yari iciye amatwi mu kibazo cy'ubutunzi cy'ishyirahamwe ONATER rigeze ahatemba kuva mu mwaka wa 2014 cyashikirijwe n'abakozi ba ONATER. Muraza kumva umuhinga mu by'ubutunzi ahanegura inyifato ya leta yo kutumva kamo katewe n'abakozi. Ati n'igihugu kizahombera cyo kimwe n'abakozi. Mu gisata cy'indero ibibazo byari bitekanijwe gutangwa ntibyabaye kuri uyu wa mbere mu mashure yo mu ikambi y'impunzi ya Nduta muri Tanzania. Inziguro zatanzwe n'uko habuze impapuro zo gushyirako ibyo bibazo. Ndasubiye kubaha ikaze mwese.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho? Umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri www.inzamba.org.
Ndasubiye kubaramutsa mwebwe mwese mwahisemwo radio Inzamba agateka kawe. Duhere muri politiki. Umugambwe sene urababazwa na kamwana wa mama gakoreshwa n'umugambwe uri ku butegetsi Senede DFDD mu gutanga ubuzi bwa leta agatogwasa arongoye sene yarushikirije kuri uyu w'Imana muri komine Gihanga mu ntara ya Bubanza. Hari mu gihe yari yagiye kwifatanya n'abanywanyi biwe guhimbaza imyaka itatu umugambwe sene rumaze utanguye gukorera ku mugaragaro. Ibyo ngo biri mu byatumye igihugu kigwa mu kaga. Agatogwasa agasaba abategetsi kuvavanura niyo ngendo hagatangwa ubuzi hisunzwe ubumenyi n'ubushobozi. Agatogwasa umukuru w'umugambwe SNL.
Akazi ka leta kabonetse ngo nakabakumya banga ikumira mu byatumye akaga mu Burundi biri mu bya mbere. Umuntu yaragiye arega amashuri nk'abandi aronka enjeniyora ama batuma ko abaje gukora ikibazo ahantu aragenda aronka 98 ku ijana ya Rwanda. Hamwe rero bavango ngo agenda rero bakaguha ibibazo wishura ashitse ati umunyamabanga w'umugambo muri komune yitwa nde ati sa ngo ngo mushinye ikibazo wumvise umunyamabanga w'umugambo muri komune ntawenzi wako ikibazo bije cyane cyo nyine ngo nugenda gukora kwa wa mumenye umuntu w'incabwenge ukamwirukana ugatugenda ukazana uwundi muntu bimeze ukuntu nyene kubera ari umunyamugambwe ukamuha akazi hameje akabitabanganya ngo byavuyehe ngo byagenze gute. Uko niko igihugu niko cyicwa kikwicwa n'abari bagwirizwa kugikiza. Iyo nyondo ntimuze muyigire bene mama, iyo ngero ntimuze muyigire. Nta mwana wa mama nta mpinga yanje. Icyo inyamagayo izoba ikwiriye izogihabwa mugabo n'uwundi murundi ntagomba kuzokumirwa.
Yari agatogwasa arongoye umugambwe SNL. Tubandanya amakuru twabateguriye mu bijanye n'intwaro ibereye ikibazo cy'ubutunzi mu ishyirahamwe ONATER. Leta yakimenyeshejwe itewe kamo n'abakozi b'iryo shyirahamwe basaba ko leta yogira icyo ikoze. Aho hari kuva mu mwaka wa 2014 ariko akamo leta y'u Burundi yatewe yabaye nk'iyihoza bituma n'ibyabuhabibuka mu gisata cy'ubutunzi bwa ONATER. Ibyo bimenyeshwa na Andre Nikwigize umuhinga mu by'ubutunzi akaba n'icegera cy'urongo y'umuhari MAP Burundi Buhire. Umuhinga mu by'ubutunzi akababazwa no kubona n'ideni igihugu cyasabye byo guteza imbere ishyirahamwe ONATER ritabaye rigikoreshwa icyo ryari ryasabiwe nk'uko byamenyeshwe n'abakozi ba ONATER. Andre Nikwigize umuhinga mu by'ubutunzi akaba n'icegera cy'urongo y'imari MAP Burundi niwe abishikiriza.
Ikibazo cy'ishyirahamwe rya Onatel ntikibabaje abakozi b'iryo shyirahamwe gusa, kibabaje abarundi bose. Iryo shyirahamwe aho ryashyiriwe mu mwaka w'1979 ryari rifise intumbero itomoye gushikiriza abarundi bose mu gihe gito ubumenyi bwa internet kugira bashobore guhanahana amakuru, bashobore gukurikirana ibibera ku isi, bashobore kwiyungura ubwenge, bamenye no kugene bokoresha ubwo bumenyi mu iterambere ryabo. Uno munsi birababaje kubona yuko igice kinini cy'abarundi kitarashobora gushikira ubwo buhinga. Ikibabaje mbere kurusha nuko leta isa n'irengagiza ibibazo by'ubutunzi iryo shyirahamwe ry'igihugu ririmo, ahubwo mbere n'amadeni afatwa na leta yitwa ko agiye gufasha kuzamura iryo shyirahamwe agakoreshwa mu bindi ataho bihuriye n'igikorwa cyo kuzamura iryo shyirahamwe. Nk'uko mubizi rero, ibibazo by'ubutunzi bwa Onatel byashyizwe ahabona kuva mu mwaka w'2014 aho uburongozi bw'iryo shyirahamwe bwakoranye abakozi bakicarira icyo kibazo, hanyuma bagatera kamo basaba ko leta yogerageza igafata imigambi rashe kugira ngo iryo shyirahamwe ntirizame. Barerekanye mbere ingene iryo shyirahamwe ryagiye rizamba cyane cyane bijyanye n'ubuhinga bugenda bwiyongera, bigasaba ko Onatel nayo yokurikira. Kuva muri uyu mwaka w'2014 ubutunzi bwa Onatel bwabandanije busubira inyuma, eka n'amadeni yagiye yiyongera, bituma mbere ishyirahamwe ritagishobora gukora neza ngo ryunguke, mbere n'abakozi b'iryo shyirahamwe bakaba bafise amakenga kuri kazoza kabo na kimiryango yabo. Ahubwo uno munsi abategetsi b'u Burundi basigaye bavuga yuko guhomba kwa Onatel byatumwe n'abakozi bayikoreye nabi. Umuntu wese rero aribaza ati none ko leta yihojeje akamo yatewe n'abakozi, akamo yatewe n'abarundi bose, irifuza koko kwiryo shyirahamwe risubira gukora?
Andre Nikwigize akavuga kandi ko leta hamwe koko yobishaka ko iryo shyirahamwe ribandanya rikora, yoshiraho umugwi w'abahinga badasanzwe biga ingene iryo shyirahamwe ryonaguka, atari uko uruhombo rwa Onatel ntiruzoba hahombye abakozi gusa ngo na leta y'u Burundi izahombera. N'ubu nyene dukurikire Andre Nikwigize umuhinga mu by'ubutunzi.
Aho ibintu bigeze rero, harakenewe ko mu maguru mashya leta yofata icyemezo cyo gushyiraho akagu kigenga k'abahinga mu by'amashyirahamwe ko kwiga icyo kibazo, cyane cyane bisunze intumbero nyamukuru yari yahawe iryo shyirahamwe aho ryashingwa mu mwaka w'1979. Harakenewe ko leta yisunze ibizoba byashikirijwe n'abo bahinga yokora ibishoboka byose kugira iryo shyirahamwe rizamugwe rije ku rwego rushimishije rifasha abarundi gukoresha ubuhinga bwa internet n'ibyo bijanye byose. Leta ishire muri iryo shyirahamwe umutahe ukwiye kugira Burundi ntibusigare inyuma mu majambere ya none. Niyaba naho nyene ingingo leta yafashe ari ukugara iryo shyirahamwe, yomenya naho nyene ko igihugu cyose kizuba gihombye byinshi.
Inzamba
turabandanya amakuru yacu twabateguriye, makuru avugwa mu bumanuko bw'igihugu. Ingwara ifata inka, impene n'intama iramaze kwibonekeza mu ntara ya Rumonge. Ni mu gihe iyo ngwara yari imaze kwibonekeza mu ntara ziri mu buraruko bw'igihugu na cyane cyane mu ntara za Kirundo, Ngozi na Muyinga. Amakuru ava mu Rumonge avuga ko hari bitungwa biguma byiyerereza, ibyo bigatera umutima uhagaze abanyagihugu batari bake, aho basaba ko hoba ikingirwa ry'ibyo bitungwa. Abanyagihugu basaba ko ababijejwe bofata ingingo zituma ibyo bitungwa bitaguma byiyerereza. Ido nido na Eddie Claude nini nahatswe
ku isoko cyangwa ku ibagiro ry'ibitungwa byuza inka, impene n'intama, nta gitungwa cyangwa inyama byibonekeza mu ntara ya Rumonge. Amakuru ava mu banyagihugu baho avuga ko abantu basigaye bihereza inyama z'ingurube, izo nazo bigasigura ko ibiciro byazo byaduze. Icyo cy'inyama z'ingurube cyahora kigugwa hagati y'ibihumbi indwi n'ibihumbi umunani, ubu kigugwa hagati y'ibihumbi icyenda na cumi by'amarundi. Naho biruko hari abakibandanya kuragira ibyo bitungwa ku misozi. akarorero n'impene yasanganywe ibimenyetso byo ndwara hari ku munsi w'Imana byabonywe ku mutumba Kanyenkoko muri komine n'intara ya Rumonge ahandi amaze kwibonekeza iyo ndwara ni muri komine Buyengero ahamaze gupfa inka imwe abanyagihugu bavuga ko hari bitungwa bikiboneka byerereza mu ntara ya Rumonge bagasaba ko ufatwa ingingo zo kubakingira amagara yabo ibitungwa bifise ibimenyetso byo ndwara bikaba byatanguye kwibonekeza mu ntara zo mu buraruko bw'igihugu na cyane cyane mu Kirundo Ingozi no mu ntara ya Muyinga aho abajejwe intwaro wo muri zo ntara bakaba bafashe ingingo yo kuza gufungura inyama zivuye kuri ibyo bitungwa mu ntumbero yo gukingira abanyagihugu
Edi Claude ninazwe arakenuye tubandaniza n'amakuru mu bijanye n'indero ibibazo byari bitekanijwe gutangura ntibyabaye kuri uyu wa mbere mu mashure yo mu ikambi y'impunzi ya Nduta ni muri Tanzania byari ibibazo by'igice cya gatatu cy'uyu mwaka w'ishure nk'uko amakuru ava mu iyo kambi avyemeza aya makuru nyene avuga ko insiguro yatanzwe ari uko habuze impapuro zo gushyira ko ibyo bibazo ibyo birateye umutima uhagaze ababyeyi n'abanyeshure bahinduta inkuru ya Pierre Gahungu
ibibazo byari gutangura kuri uyu wa mbere n'ivyo mu myaka y'indwi y'umunani n'icenda yo mu mashure shingiro hamwe n'iy'amashure yisumbuye yose nagashavu n'umwiheburo ku bavyeyi bo muri iyo kambi bavuga ko insiguro yatanzwe kucatumye abana babo badakora ibibazo idafashe
basanze ibibazo bidakorwa yuko ngo habuze impapuro tubajije batubwiye ko ku gatanu bagomba kubabwira ko impapuro zije zije ariko impapuro zije zishika rero ibiragoye bya hano urabona bari biteguye gukora ku nkuru co kimwe n'abandi b'i Burundi ntibagikoze uno munsi ikibazo casivye ingorane zikomeye ntitubona ingene zigiye kugenda
izo mpunzi zivuga ko uburenganzira bwo kwiga ku bana babo buriko burahonyangwa bakabona ko ari ubundi buryo bwo kubatahisha ku gahato
twibaza ko biri mu bukurikirane bw'ibyo badukorera kugira ngo batwereke ko nawe turi ngaha akaba ashaka kudutaha iwacu bereke abana bereke ababyeyi ko abana batariko barakora ibibazo nk'uko bahora nyine hanyuma ubone ko asigaye ari gutaha
ashobora kuba serio bishoboka ukuboko igategeka IRC yategereje gukoresha ikibazo ikabikoresha kuko niyo handi hoho urumva n'abantu bari mu ngorane zidasanzwe cyane
kuri iyo myitwarariko Radio Inzamba yarundiye Maximilian Yonkuru ashinzwe ivindero muri iyo kambi ya Nduta ariko yanze kugira icyo bivuze ko yadusiguriye ko atarekuriwe kwishura ibibazo byacu
arakenuye Pierre Gahungu mu gusozera n'amakuru tuvuge amakuru ajanye n'inkino umugwi nserukira igihugu w'abakenyezi uri muri Sekafa kuri uyu wa mbere uramenya umugwi bazohura mu gice cya kabiri gishira icyanyuma muri basketball naho mu higanwa ry'u Burundi bwose nyuma yaho Leipzig itsindiye Gymkhana ku manota 82 kuri 72 nta mugwi n'umwe uratsindwa kugera ku munsi w'indwi w'ihiganwa ido nido na Beni Axel Kana
iryo higanwa rya basketball ry'u Burundi bwose kuri uno w'Imana niho ryasozera umunsi w'indwi kuri uwo munsi hari inkino zari zitezwe cyane urunani rwatsinze Remesha ku manota 77 kuri 70 Dinamo yatsinze Brothers ku manota 68 kuri 55 Lezipo nabo batsinda Gymkhana ku manota 82 kuri 72 uwo mugwi wa Gymkhana ukaba ari ubwa mbere utsindwa muri iryo higanwa Gymkhana n'urunani ikaba ariyo migwi iri mu kibanza cya mbere mu mupira w'amaguru naho kuri uno w'Imana mu gikombe burikukiye Cup citiriwe ukwikukira ku Burundi ibuganda kuma muri yatsinze Flambeau du Centre ibitsinda bitatu kuri kimwe imuyinga naho Atletico New Orleans yatsinze Top Junior ibitsinda bitatu nyene kuri kimwe urukino rwa nyuma ruzoba igenekerezo rya 18 za kuno kwezi tukiri mu mupira w'amaguru ariko mu gisata c'abigeme umugwi nserukira gihugu uri mu higano rya Sekafa ijinja muri Uganda aho ugeze mu gice cya kabiri gishiri cya nyuma kugira Burundi bushike muri ico gice cya kabiri gishiri cya nyuma bwatsinze Djibouti mu rukino rwa mbere ibitsindo bitatu ku busa butsinda Uganda ibitsindo bibiri kuri kimwe nayo urukino rwa nyuma rwo mu migwi Uganda yirahiye u Burundi mu kubutsinda ku bitsindo bine kuri kimwe kuri uno wa mbere niho u Burundi buza kumenya uwo bazotana mu mitwe mu gice cya kabiri gishiri cya nyuma biza kumenyekana inyuma y'inkino ziza guhuza Ethiopia na Sudan yo mu manuko benuruza guhuza Tanzania na Zanzibar. Mumugwisaru kilagihu kwa wagawa mulikino gihe uri mu gihugu cha Tanzania awa uzo kwa kirira Kamerune kuitariki chenda mungino zo kurondera imigwi izo kuitavira igikombe cha Afrika cho munga kuza kuruno wa ambere saidini wazo njiza kizigenza winamba murugamba alikumwe na Jave abayeho aserukira uburundi mu gihugu cha Tanzania bahaye ikiganiro abamenyesha makuru intumbero no gusaba abanyagihugu ba Tanzania kuzoshigikira uburundi muri ugo rukino rwa Cameroon bakaba bikoze ku muvugizi wa Young African Haji Manara azwi cyane muri ico gikorwa kugira abafashe gukora ubwo buvugizi tubibutse ko mu rukino rwa mbere uburundi bwanganije na Namibia igitsindo kimwe ku kindi
Turashimiye Beni Axel Kana twamenyeshe ko mu nkino za Sekafa ziriko zihuza imigwi serukira gihugu yabigeme mu gice cha kabiri gishira icya nyuma Burundi buzotana mu mitwe na Tanzania cyo gihugu mu rukino rwa nyuma ikaba cyatsinze Zanzibar bitsindo 12 ku busa Burundi rukino rw'ice cha kabiri gishira icya nyuma Uganda izokina na Eritrea ikaba yatsinze Sudani iyo mu bumanuko ibitsindo 4 ku busa izo nkino zikaba zizoba itari kicenda za kuno kwezi Ngaje cyo dusozerera ano makuru twari twabateguriye mwakoze mwebwe mwese mwadukurikiye Jean Marie Ndabashinze nabashikirije ndabifurije amahoro ngahi wanyu naho butaha